Radio Izwi d'Amerika. Njuti mweza mdhu tazama tui, ndabahaye mwiri weneza, hano mwiri studio ya gata ni Washington DC, mwiri kumuna Fiden Yongao.
Na Louise Bigirimana, hafa nyanje ndabara mkije, ndabahaye kazi mwigani rovyacho.
Nikwiru kakupa mkitonda niru karkose kujeza, weyesa haniru kani. Sanyinu na wana wata andaju, usa ni wabijanyi.
Huko mbele yoku tuika bakatua ito dukura.
Abo, nabazungu zai mwisagara Chaki Gari. Tero chumu ya uzi kumusigiti wabashita kumuwa mkuru ujiegu cha Afghanistan Kabul cha itanyaban milongi virabandi milongi nebara komeleka mwisabisho vizyono Moskwa wa gatan.
Na yomuri Turukia huruhigi kubagirizwa gushaka gutemba gazubutegi siru rabandanya abakoze majini chenda bakabariwa bakuwe mubuzi kuri wa gatan.
Umugambwe Empera mu gihugu cy'Angola waratsinze amatora yabaye ku munsi wa gatatu w'indwi.
Abanyamerika bari mu bagirizwa mu gitero cisha abantu 10 muri Somalia kuri wa gatanu. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turayagaruka ko umukanya mugume ku maradio yanyu.
Kuhera ku makuru avuga hirya no hino ku isi, gitero cumi yabuze ku musigiti w'abashitsi ku mugwa mukuru w'igihugu cya Afghanistan Kabul cyahitanye abantu 200 abandi 200 barakomereka mu bisabisho vy'uno musi wa gatanu. Umushikiranganji ajejwe intwara yo hagati muri Afghanistan Najib Danish yemeje kumwe mu bagize gitero yiturikije kugwinjiriro rw'umusigiti Imam Zaman mu gihe abandi batari bake binjiye imbere muri uyo musigiti. Leta ya Kiislamu yitiriye ico gitero gipolisi cazibiye akarere ico gitero cabereyemwo. Imam Zaman numwe mu misigiti ikomeye y'abashiite mu karere igitero cuno musi cabereyemwo. Ico gitero kibaye imisi mike inyuma yuko prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump atangaje imigambi yiwe mishasha kuvyerekeye igihugu ca Afghanistan.
Abategetsi ba Somalia batangaza ko abanyagihugu 10 bishwe, uwundi umwe arakomereka mu gatondo ko kuri wa gatanu mu gitero cyakozwe n'abantu bitwaje ibirwanisho mu ishyirahamwe ryigenga ry'Abanyamerika ricungera umutekano ryitwa Bancroft. Icegera cya buramatari w'intara ya Lower Shabelle Ali Nur Muhammad yabwiye ijwi rya Amerika kubwo bwicanyi bwabereye mu kigo cindimo kiri hafi gisagara Barire ku birometero 55 uva mu manuko bushira uburengero bwa Mogadishu. Abagabo babiri b'abazungu bafatanije n'abanyesomaliya bakeye nibo bakoze ico gitero cyahitanye abo bantu barimo abana bato hamwe n'abakuze. Buramatari Muhammad abandanya avuga. Avuga kandi ko mu bafuye harimo nyene izo ndimo hamwe n'abakozi biwe. Iryo shyirahamwe ricungera umutekano Bancroft giye gukira Abanyamerika rikaba ritanga inyigisho za gisirikare n'ibikoresho ku basirikare b'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika hamwe n'abasirikare ba Somalia. Umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Somalia Abdirashid Mohamed Abdullahi yavuze ko abantu barashwe kuko bari bafise ibirwanisho kandi banka kubishyira hasi. Abana yavuga ko amatohoza yatanguye kugira bamenye by'ukuri ko abo bishwe abarimyi canke arabarwanyi ba Al-Shabab.
Radio Izwi d'Amerika Washington DC ngaha muri Amerika igihuhusi have congereje inguvu mu gihe kiriko kirengana mu mazi ashushuye mu kigobe cya Mexico gitera kigana ibice byegereye ibahari bya leta Texas. Abahinga mu vyerekeye ikirere bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaza ko have kizoba igihuhusi gikomeye cyane igihe kiza gushika mu bice byegereye ibahari bya leta Texas mu masaha yo kumuhinga muno musi kwa gatanu. Imiyaga y'ico gihuhusi imaze kugera ku birometero 177 ku isaha. Vyitezwe ko iyo miyaga igera ku birometero 200 ku isaha igihe igihuhusi have kiza gushika mu gice cegereye ibahari c'ubwaguke bw'ibirometero 600. Vyitezwe ko ico gihuhusi cyonona ibintu bitari bike muri leta ya Texas. Umuyobozi w'ibiro bijejwe kugwanya ibiza Brock Long mu kiganiro yahaye televiziyo CNN yamenyesheje ko impungenge nini afise ariko bamwe mu banyagihugu baba mu bice byegereye ibahari bihojeje igabisha ry'abategetsi bakaba bahisemo kutava mu mazu yabo. Vyitezwe ko igihuhusi have kizana imvura yo ku rugero rugera kuri santimetero 100 mu gice kinini cyegereye ibahari ca leta ya Texas mu minsi 3 y'imirije.
Stadio ijwi rya Amerika abakozi ba leta barenga 900 bakuwe mu buzi muri Turukiya muri kurikirane rwo guhana abagize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2016 ibyo biri mu itegeko ryasohowe na leta ya Turukiya kuri wa gatanu haruhandi iyo ngingo irindi tegeko rifatanya urwego rw'iperereza hamwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu ryatangajwe mu bakozi ba leta birukanywe kuri wa gatanu harimo abasirikare abakora mu za kaminuza abakozi mu bushikiranganje bw'ubutungane hamwe n'ubw'imigenderanire mu makungu abantu bashika 50,000 gushika ubu rero baramaze gufatwa abandi barenga 140,000 barakurwa mu buzi mu rugamba rwo guhiga abashatse guhirika ubutegetsi muri ico gihugu ca Turukiya
Tuza muri Afrika aho mugambwe Mpera muri Angola watsinze amatora yabaye ku munsi wa gatatu w'indwi uwo mugambwe wongereje kiringo cawo ku butegetsi wizotuma umushikiranganje rero kwivuna abansi Joao Lourenço aba perezida mushasha mugwi w'igihugu jerwe gutunganya amatora watangaje no munsi wa gatanu ku mugambwe Mpera waronse ibice 61% vy'amajwi mugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta UNITA waje mu kibanza cha kabiri na 26.7% vy'amajwi muvugizi w'ugwego rw'igihugu rujeje gutegura amatora yatangaje ko amajwi nka yose amaze guharugwa umugwi UNITA wari dogeye imbere yaho ivyavuye mu matora vy'agateganyo umugambwe ntiwamenyesheje nimba uzokwitwarira ivyavuye mu matora muri sentare Joao Lourenço yatowe n'umugambwe Mpera kugira asubirire president José Eduardo dos Santos yavuye ku butegetsi inyuma y'imyaka 38 Umucamanza mu gihugu cy'Afrika y'Epfo no musiko wa gatanu yasanze abarimyi babiri b'abazungu bagirwa n'icyaha cyo kuba bagerageje kwica umwirabure mu kumutsindagira ari muzima mu isanduku ishingurwamo abantu bapfuye abo bantu babiri bifashe amasanamu ariko batsindagira uwo mwirabure yitwa Victor Mlotswa muri iyo sanduku bagabisha kumuturira ari muzima umucamanza Segopolge Mpahele yasanze bose bagirwa n'icyaha cyo kurondera kugandagura Mlotswa abo bazungu babiri bagiwe bagetswe ko kandi ivyaha vyo kunyuruza vyo ku ryo mutima no kurondera kugeramira bikomeye mu biri wa Mlotswa Mwandanya kudukwirikirana kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na kuri Facebook kuri adresse ni radio yacu mu ijambo rimwe no kuri site yacu ariyo wezitatu@radioyachuvewa.com
Amakuru yo mu karere tuyahera mu Rwanda aho haheze iminsi itatu ubutegetsi bw'igisagara cya Kigali butanguye umugambi wo gushyira mu bikorwa amategeko yo guhanisha ihadabu ingana n'amafaranga 10,000 vy'amanyarwanda ku bagurira n'abagurishiriza mu kajagari mumenyesha makuru wacu Eric Bagiri ubusa ya dukirikiraniye uko ico gikorwa kiko kigenda mu gisagara cya Kigali
Inyabugogo aho bategera imodoka abacuruzi bo mu kajagari bazwi nk'abazunguzayi baragenda bacengacengana n'inzego z'umutekano muri ibi bihe bigaragara ko zabahagurukiye mu mujyi wa Kigali wose kuva ku wa gatatu w'iki cyumweru ubutegetsi bugitangira kubahiriza amabwiriza ahanisha ihazabu ry'amafaranga 10,000 kubagurishiriza n'abagurira mu muhanda umutekano wakajijwe bikomeye ku munsi wa mbere n'amagingo ya mu duce twari tumenyerewemo abazunguzayi mu mujyi wa Kigali hazwi nko kwa Rubangura no mu bindi bice bihakikije biragoye kubona umuzunguzayi haragenze ubwo bikomeye n'igipolisi ndetse n'izindi nzego zicyunganira zirimo daso nabo mu irondo ry'isuku kuri uyu wa kane mu mujyi wa Kigali byari bigoye gutambuka mu ntambwe nka 20 utabonye itsinda ry'abapolisi nka batanu bamwe bafite ingona n'abandi bafite imbunda ari nako bagenzura mu duce twinshi bakeka abazunguzayi haragenda hagaragara imodoka zitunda abazunguzayi n'ibyabo abakekwaho ubuzererezo ubusabirizo ubujura n'ibindi ahazwe nko muri marato hafi ya Nyabugogo mu yindi minsi byari bigoye gutambuka kubera ibicuruzwa byahagaragaraga ubura hagera ukabona ikinyuranyo uratambuka ukabona abazunguzayi bacitse urukendero bari mu dutsiko baganira kukiza gukurikira bose baremeranya bidasubirwaho kwa kabo gashobora kuba kashobotse nk'uko ubutegetsi bubitanga ariko kubera imibereho bavuga ko igoye hari abasa n'abatazava kwizima uyu mukecuru twamusanze muri marato
nese ndabireka ry'iki biragenda bite
none uri gucengacengana n'igipolisi gute nabandi nagiye mbona babunganira
ikwiruka kuva mu gitondo niruka rwose kugeza oye saha nirukanga ntabwo nigeze ngeraho ntereka nanjye ngo nicare hagire umbaza numbajije nawe arababona kiruka
winjiye muri gare ya Nyabugogo nta minota 10 yashira utabonye abashinzwe umutekano bagize uwo batambikana uyu mubyeyi bari bamutambikanye bamwambura mandazi mu kiniga kivanze na marira ya bwijwi rya Amerika ko nta handi yakesha maramuko hatari mu muhanda
barakurekuye re
barandekuye
ubyashyiriye utegeje
tanyene urabona batandaje ubusa nibabijyanye se
none amaherezo biragenda bite ko badasaba kuva mu muhanda mwakuye
ese wava mukabije ese urava muri koreki ese umuntu ava muri gare saje kwiye biragoye rwose
ubutegetsi bufata umwanzuro wo gukumira abazunguzayi burashaka gukomeza kugira umujyi wa Kigali usukuye kandi utekanye kuko bubashinja kuwuteza umwanda n'umutekano muke Nyabugogo kuri sitasiyo ya polisi muri gare barinjiza mu kumba abantu munota ku wundi birakorwa n'igipolisi cyambaye impuzankano ndetse n'abambaye imyenda ya gisivili ubutegetsi bugasaba abazunguzayi guhindura myumvira aho kwirwa bamwe baryamye ku mihanda bagahitamo gusubira iwabo mu byaro bagashakishiriza imibereho bwana Pascal Nyamurinda meya w'umujyi wa Kigali yabidutangarije kuri uyu wa gatatu mu kiganiro yahaye itangazamakuru
iyo sanze umuntu wiryamiye munsi y'igiti ntabwo aho yiryamiye munsi y'igiti ariho heza kurusha kujya kuryama munsi y'insina iwabo muhanga munsi y'igiti imodoka zimusakuriza byose ni ukuryama no kuryama najya kuryama munsi y'insina kurusha kuza kuryama ubara amamodoka anyura mu muhanda ibyo akenshi usanga ari imyumvire y'umuturage iyo umuntu atumva neza rero ngira ngo ni ukumufasha kumva
ibyo kujya mu cyaro ariko hari abasanga bidashoboka
ase mu cyaro urajya udafite
abana badafite
ahubwo mbere yo kuduhiga bakaduha icyo dukora bikatunanira bakabona kuduhinga bakabona ko twananiraye
ubutegetsi butangaza ko umunsi ku wundi buzahiga bukwara wo bufata nk'ikibazo mu mujyi wa Kigali kandi ko butazacika intege
bagaruke twongere tubasubizeyo tuzareba uzarambirwa uwo ari we agati y'ingufu zacu n'ingufu z'umuturage ugomba kugenda akagomba kwagaruka natwe tuzongera tumusubizeyo ni ukuvuga ngo imbaraga tuzashyiramo ntabwo zizatuma uwo muntu arusha imbaraga ubuyobozi
ubutegetsi bunasaba abazunguzayi kuva mu mihanda bakibumbira hamwe bukabaguriza ibihumbi 200 nk'igishoro ariko bakavuga ko imvugo nk'izi zitari nshya mu matwi yabo abazunguzayi bakomeje gusaba
namusaba isoko rwose nkicaramo nk'abandi nanjye nkacuruza n'igishoro nyine nkajyamo nanjye nkicara n'abandi
none ko baragufata bakaba bagufunga
none se ko inzara izanjye nkasohoka muri inzu nini nyine kandi nabonye bireze nta kundi kuntu nzabacenga ngo mbihishe
uduhaye isoko mukaduha n'igishoro uyu muhanda nta wawutubonamo
kuba birebera ku ruhande iki cyemezo cyo gucuba ubucuruzi butunze abatari bake nabo birababera ihurizo rikomeye uyatwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali
ni uko ibintu bya Amerika hatu tukubajije ahandi muri Afurika yego nubwo ari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ariko se n'ibindi bihugu duturanye niko bimeze nta muzungu zajya ugihaba cyangwa na n'iwacu gusa ikibazo ni wete kibaza umunyamakuru
kugeza amagingo ya benshi bari kugira icyo bavuga kuri iyi ngingo barahurira ku mbuga nkoranyambaga bamwe bavuga ko bikwiye gukumira abazunguzayi abandi bavuga ko bidakwiye kubona igipolisi cy'u Rwanda cyamamaye mu ruhando mpuzamahanga mu gutanga umusanzu aho rukomeye mu kugarura amahoro ubu noneho kiri n'imbunda inyuma y'abazunguzayi Hari n'abatangiye guhanahana inkuru zishushanyije zigaragaza ingufu z'umurenge igipolisi cy'u Rwanda cyashyize mu guhiga abazunguzayi. Inkuru igaragaraho abapolisi nyuma y'abazunguzayi n'akajugujugu bisi ya polisi igenzura ikirere cya Kigali, mu nkuru bahaye umutwe wa twubake Kigali twifuza, hakabaho n'abafatira ku gihe ikibazo kimaze bakabiharira kubitega amaso ariko bagatanga ibitekerezo ko kurandura ubuzunguzayi byabanzirizwa no kurandura ubukene. Akabayira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze Eric, tuve mu Rwanda tuje mu Burundi aho leta y'u Burundi amashengero hamwe n'amashyirahamwe yigenga bavuga yuko bagiye gushyira hamwe ingufu mu gutorera umuti ikibazo cy'abana bo mu ibarabara. Imwe mu nyinshi bumvikanye ko nuko abana bo mu ibarabara baba bagifise ababyeyi cyangwa imfubyi bose bategerezwa gusubira kurererwa mu miryango. Mu menshi makuru y'Ijwi rya Amerika, Eloge Birika neza niwe dufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Mu Burundi abana bo mu ibarabara baharurwa mu 300,000 birenga nk'uko amatohoza yakozwe avyerekana. Ahari benshi gusumba handi ni mu gisagara ca Bujumbura hagakurikira ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu no ku mugwa mukuru wa Ngozi mu buraruko. Leta isigura ko imigwi nyamukuru y'abana bo mu ibarabara itatu. Inyase Ntabembarira, umuyobozi ajeje w'igisata c'abana n'imiryango mu bushikiranganji bw'agati y'akazi na muntu.
Hari abana baja mu barabara kugira ngo baronke ibibabeshaho. Abo birirwa mu barabara mugabo ku mugoroba bagataha mu miryango, aho usanga kenshi ari abavyeyi canke abantu bo mu muryango babatumye kuja kurondera. Ubundi mu kugira kabiri ni abana twita rue refuge, ni abana usanga mu miryango bitameze neza. Ugasanga rero umwana ahisemo kuja mu barabara kuko abona yuko mu muryango ahari atabayeho neza, atumva ko amerewe neza. Hanyuma hariho umugwi wa gatatu, twovuga ko ari abana bakuze, nako tubita bakuze bo mu barabara. Kenshi usanga ari abantu batagira n'iyo baje bava, batazi iyo bamuka, bakaba bangaho mu barabara, akabona kumenga ubuzima n'ubusanzwe ari mu barabara.
Kugira abave mu ibarabara, amashengero, amashyirahamwe yigenga na leta ubumvikanye kugira urunani rumwe, nk'uko bisigurwa na Musenyeri Yahatse Bigirimana arongoye Diyoseze ya Bujumbura mu ishengero rya Anglikani.
Amashyirahamwe n'amashengero twiyemeje gukorera hamwe na leta kugira ngo icyo gikorwa gikorwe neza, kuko twabonye yuko icyo gikorwa atamugwi umwe gusa ukishoboza, leta yonyine ntiyo bishobora, amashengero yonyine ntiyo bishobora, na societe civile. Tugiye hamwe turashobora gushika ku kintu kiboneka iyo abantu bashyize hamwe kandi abantu bakabyumva. Kugira tuti igikorwa cya mbere ni ukugira ngo abantu bumve icyo kibazo kumwe, hanyuma bashire ko bakore.
Ntabimbarira yemeza ko icyo gikorwa cyamaze kumvikanwa ko
ikibanza cy'umwana si mu barabara, ikibanza cy'umwana kibereye ni mu muryango. Mu muryango niho umwana akingirwa, niho umwana ashobora kuronka ibyo afungura, ni haronka ice yambara, ni haro ashobora kuja ku ishuri. Icyiyumviro cya mbere ni uko tubitunganya mu byo twita initiative a resultat rapide, kuko twasanze yuko uko twahara iki gikorwa cy'abana bo mu barabara, uko bahara bakura mu barabara, ko bifata igihe, ugasanga bariko bararondera gusubiza umwana umwe mu muryango. Mu barabara haje abandi bashika batanu. Uko byahara bigenda bacu usanga bifashe umwanya muremure, ugacu usanga naho hari utwigoro tutari duke twakogwa, ntibyabuza ko abana bo mu barabara baguma bongerekana.
Ibyo byose abafashanya na leta muri iki gikorwa biyemeje kubishyigikira.
Twiyemeje yuko aba bana ibigo bazobashyiramwo tutoshobora guherekeza, twebwe twagira accompagnement moral et spirituel, kandi tugiye kwegera imiryango. Abana tubabona mu ibarabara ariko abo bana bava mu miryango, rero tugiye kwiyemeza kubandanya kwigisha mu miryango kugira ngo mu miryango haboneke urukundo, habe heza, abana bashobora gukunda bagakurira, kandi nabo bana tubegere cyane cyane tubereke urukundo.
Iruhande y'urwo rukundo hari ikindi kintu gishimisha urunani rw'amashyirahamwe ahamya agateka k'abana FENADEBE. Jacques Nshimirimana ni umukuru warwo.
Ni leta nyene yategerezwa gufata nimero ya mbere kugira ngo ikure abana bari mu ibarabara. Imvo igira kabiri dushima ico gikorwa no kubera ko leta ihari uno munsi yashize mu byo nokwita ama priorite yayo ico kibazo c'abana bo mu ibarabara, ikabona yuko ataterambere tuzoshika ko nk'abarundi uwo mugwi babana naho batoba ari benshi cyane tubasize inyuma. Leta bayerekanye uko abana bafashwe nk'abarundi nk'abandi.
Ariko rero ayandi mashyirahamwe nka Fondation Tabita Action asanga hari n'undi mugwi w'abantu ukwiye gukurwa mu ibarabara byihuta. Odando w'umwami n'umukuru waryo.
Hariho abantu bakeze mu zabukuru basabiriza mu ibarabara, abo rero uretse n'uko batagira n'amagara barababaje cyane kubona umuntu yarakoze imyaka n'imyaka hageze kwa ruho nka retraite agacaje gusabiriza mu barabara birababaje mukuri abo bantu birihuta cyane imbere y'abandi bantu bose kuko kugwa mu barabara bakajugumba mu barabara bacagenda bavuga nabi ubatabahaye kubera kunanizwa no gusaza no kuruha abo bantu n'ukuri birihuta
ubu mugambi wo gukura abana mu barabara ukeneye uburyo butari buke nubwo leta ivuga ku cyangombwa ari integuro kurusha amafaranga
integuro ya mbere kuko ni ibintu tugenda turahindura birashobora kuzosaba amahera atari make ariko ibyo dutegekanya turashobora kuvuga yuko ashobora kuba arenga gatoyi nk'ibihumbi miliyoni amajana atanu
ikibazo cy'abana bo mu barabara cyatangiye kwibonekeza mu Burundi nyuma y'ubwicanyi bwakurikiye yicwa rya president Melchior Ndadaye mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu utwigwa twose twakozwe two kuri bakuramwo gushika ubu nta muturama twashitseko urunani rwo kubasubiza mu miryango rwifuza ko mu myaka itatu imbere atamwana n'umwe yoba kirangwa mu ibarabara Eroje Urika neza Bujumbura Ijwi rya Amerika.
Kuri uyu wa gatanu hakoranye inama shikiranganje y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu bidashitswe ko harimwo guhimiriza ibihugu bitandukanye gutanga intererano yabo ku gihe aho ni mu gihe Burundi ari bwo bwonyine bugifise ibirarane vy'umwaka uheze wose inkuru y'umumenyesha makuru w'ijuru rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari yarusha.
Inama y'abashikiranganje bajejwe ibibazo vy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu bihugu bitandukanye bigize uwo muryango ahanini yarigizwe no kwemeza ivyegeranyo bitandukanye. Ikibazo cagarutswe ko ahanini nikijanye n'isoko rusangi aho vyabonetse ko acibonekeza inzitizi zitari nke zibuza abanyagihugu kwishira no kwizana muri uwo muryango. Bavuze ko ivyo bitumwa ahanini n'ibihugu usanga ku mipaka yavyo bitoroshe kwajabuka abadandaza abacakwa ibiturire ibihugu bigesa aba maviza yo kuhakorera canke kuhaba n'ibindi aho abo bashikiranganje basavye ko inzego zibishinzwe zo bikura mu nzira kugira ngo umunyagihugu wo mu gihugu kimwe ashobore gutembera yongera kore ashore ibidandazwa canke aje kubirangura aho yifuza mu bihugu bitandatu bigize uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko. Ikibazo kijanye n'intererano zitangwa n'ivyo bihugu mu muryango wa Afrika y'ubuseruko nicasigaye inyuma abo bashikiranganje co kimwe n'abahinga batandukanye bari kumwe nabo babona ko muri uyu mwaka watanguye mu kwezi kwa gatandatu guheze ukazohera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani intererano z'ibihugu zikwiye kuboneka kare kugira ngo ntizitebye ibikorwa bitandukanye. Aho ni mu gihe mu mwaka uheze ibihugu nka byose byatanze intererano yabyo kiretse Burundi bamenyesheje ko hari imigambi yihuta ibwirizwa kurangurwa imbere y'uko uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi uhera ari cyo gituma biyemeje kuba abavugizi umuryango wa EAC mu bihugu byabo kugira ngo izo ntererano ziboneke ku gihe. Iyo nama yasabye kandi ko inama nshingamateka igira kane y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yabwirizwa kuba iri kwirakora kuva itariki zitanu z'ukwezi kwa gatandatu guheze yotangura ibikorwa ariko aha bavuze ko hakiri inzitizi kuko hari ibihugu bibiri bitararangiza gutora abashingamateka bashasha babiserukira. Ivyo navyo ni Kenya hamwe n'igihugu gishasha ca Sudani y'Epfo muri uwo muryango. Naho biruko utwara iyo nama shikiranganje arahumuriza ko gushika ubu atakinini kiracerwa. Honorable Alhaj Kirunda Kivejinja asanzwe cegera cha kabiri c'umushikiranganje wa mbere w'igihugu c'Uganda yavuze ko amaze kuvugana n'ababijejwe muri ibyo bihugu bibiri bisigaye bakamwemerera ko vuba cyane bizorungika abashingamateka babiserukira. Iyi ni ingingo yafashwe nuko agiye gushingwa umugwi w'abahinga bazokwandika ibwirizwa shingiro rimwe rigenga ivyo bihugu byose bitandatu bigize uwo muryango. Aho ni mu gihe abashikiranganje bavuze ko hasigaye umwanya muto kugira ngo bibe nk'igihugu kimwe ico bise mu Gifaransa Federation Politique. Iyo nayo ni intambwe igira gatatu ikurikira iyo ubu uwo muryango ugezemwo y'isoko rusangi. Abo bashikiranganje bagarutse no kubijanye no gufashanya n'indi miryango nk'Afrika yo hagati na Afrika y'Amajepfo. Bemeje ko ugufashanya kubwirizwa gushirwamo inguvu kuko EAC itotera imbere itari kumwe n'iyindi miryango. Iyi ni imvo yo gukomeza ubwo bucuti nuko hari ibihugu bimwe bimwe biri muri iyo miryango ya Afrika. Hakiyongera ko rero nk'uko babivuze iyi ni imvo yo kugwaniriza hamwe ibyaha bitandukanye bitandukanye biri mu gusoma iterabwoba ukunyuruza abantu canke rudandazwa rwabo hamwe n'ibiyayura mutwe bavuga ko iyo hageze urugamba nk'ubwo ugufatana mu nda ari ngombwa Pierre Clavier ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Muramana yamukurikira na rajijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda amakuru y'inkino mu karere yimirije mu mpera z'indwi n'umwanya wayo kuri mikoro turi kumwe na Claude Munyandinda mu Rwanda. Claude muratwumva?
Nda kumva neza Louise.
Ego me mu Rwanda hatekanijwe iki mu bijyanye n'inkino mu mpera z'indwi?
Urakoze Louise, nakubwira ko mu mpera z'icyumweru hari imikino ya gicuti y'amakipe mu cyiciro cya mbere umupira w'amaguru yitegura shampiyona izatangira mu kwezi gutaha kwa cyenda. Rero uyu munsi kuwa gatandatu uyu munsi kuwa gatanu nyuma ya saa sita ikipe ya Rayon Sports yakinnye n'ikipe ya AS Muhanga. Ibitego bitandatu byose Rayon Sports yanyagiye AS Muhanga ku kibuga cy'i Muhanga. Ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sports ikakomeza yerekeza nanone mu majyepfo n'ahanini Muhanga ni mu majyepfo. Muri urugendo rw'ikipe ya Rayon Sports rero gukina imikino ya gicuti inerekana igikombe yatsindiye cya shampiyona umwaka ushize, umunsi w'ejo ikazakina n'ikipe ya Amagaju FC kuri Stade Huye i Butare. Undi mukino wa uyu munsi ni umukino wahuje ikipe ya APR FC yo mu Rwanda n'ikipe ya KCCA yo muri Uganda. Uyu mukino wabereye i Kigali kuri Stade General i Nyamirambo waje kurangira ari igitego kimwe kuri kimwe. Aloise,
egome basikete, volleyball n'izindi nkino nta bitekanijwe?
Imikino icyo nakubwira muri basket ni uko ikipe y'igihugu y'umupira wa basketball mu Rwanda yitegura gusohoka aho izakina irushanwa rya Afurika. Muzi ko mu minsi iri imbere mu kwezi kwa cyenda hateganyijwe irushanwa rikomeye Afrobasket mu bagabo mu rwego rw'amakipe y'igihugu ya Afurika, aho rero ikipe y'igihugu Rwanda nayo izaseruka, aho rero abakinnyi bitegura kuzajya ino mikino izabera muri Tunisia ndetse no muri Senegal, aho rero ikipe yiteguye kuzazana umwanya mwiza bitandukanye nuko itashoboye kwitwara neza muri Afrobasket iheruka. Ikindi twababwira nuko muri volleyball naho imikino ya playoff nayo izaba, aho ikipe ya Kirehe Volleyball Club niyo mu karere ka Kirehe izaba yisobanura n'ikipe ya ITRC mu majyepfo. Ikipe izarokoka umukino umwe ugomba kubahuza ikazahura mu playoff ya nyuma aho izakina n'ikipe ya Gisagara Volleyball Club, naho bakazakina imikino itatu izagaragaza uzatwara playoff uyu mwaka. Ariko igikombe nyirizi nacyo ikipe ya Gisagara Volleyball Club mu bagabo irategukanye muri volleyball uyu mwaka.
Urakoze Jean Claude Munyandinda.
Naho mu Burundi mu mpera z'inondwi hategekanijwe iyugurwa ry'ihiganwa ry'imigwi ya gisirikare mu karere k'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko. Hategekanijwe kandi ihiganwa ry'igihugu ry'imiyabaga itarenze imyaka 16 rizoba rigeze mu cya kane kirangiza. Ku telefone turi kumwe n'umenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanya. Evariste, wiriwe?
Mwiriwe neza Fidel.
Watubwira ibindi ku byerekeye ayo mahiganwa?
Amahiganwa nk'uko mubivuze, ihiganwa rya mbere rizigurwa kuri uyu wa gatandatu rihuza imigwi ya gisirikare yo mu bihugu bine kuri bitanu bigize umuryango wa Afurika y'Ubuseruko. Ni ukuvuga urukino ruzigurwa iryo higanwa ni urukino rw'umupira w'amaguru ruzohuza ku kibuga cyitiriwe umuganda ruzuvuga kwa Gasore Burundi hamwe n'igihugu cya Kenya. Aho ari kuri uyu wa gatandatu ku munsi w'Imana naho hategekanijwe urundi rukino rw'umupira w'amaguru rugira kabiri ruzohuza Uganda na Tanzania muri basketball. Ku munsi w'Imana ku ruhande rw'abahungu Burundi buzofana mu mitwe na Uganda. Kuri uwo munsi nyene muri volleyball y'abakenyezi na rigeme Burundi butane mu mitwe na Kenya. Ama muri netball y'abakenyezi kandi Burundi buzotane mu mitwe na Kenya. Injino rezi kazobanana kuva ku munsi wa mbere gushika ku genekerezo rya kane z'ukwezi kwa cenda uno mwaka. Mu higanwa ry'umupira w'amaguru naho ku rwego rw'igihugu higanwa rihuza abakiri bato imiyabaga y'imyaka itarenze 16 rizoba rigeze mu gice cya kane kirangiza mu mpera z'indwi. Kuri uwa gatandatu hari Igitega umugwaruma ukazotana mu mitwe na Ruyigi, Ngozi itane mu mitwe na Bujumbura Meri ya mbere. Ku kibuga cyiciro umugabo Rudoviko rwa Gasore naho hazotane mu mitwe Igitega na Makamba. Umunsi w'Imana Igitega kandi azoba urundi rukino ruzohuza imiyabaga ituruka mu ntara ya Cibitoke izotana mu mitwe n'imiyabaga ituruka mu ntara ya Muyinga.
Urakoze, yari mugenzi wacu Evariste Nzikobanya. Njuti mwariko mukurikira na makuru nibiganiro twari tubafitiye kuri isaha aha niho bigiye kugarukira tubone yakanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashije gushira hamwe ibi biganiro amakuru mwayashikirijwe na Fidel Niyongabo
hamwe na Angel Louise Bigirimana nkaba ndabifurije umunsi mwiza ndetse na weekend nziza mu banyu no mu miryango yanyu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.